Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwendongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Imvura dadusi turiye kwa mazuturara mu ngundo tudutoki tuyipfuka imitoto
kwanzo naga tujabuka inzuzi zenda kututwara
wewe usinzira ivano ishari kugwa.
Aba ni bamwe mu batwa bo mu ntara ya Gitega bavuga ko bwafutse umunwa inyuma y'imvura yabononeye ibitari bike. Turabigaruka ko handi hato mube hagufi ya maradio yanyu. Mazinda abwire muri make ko Leta z'Ubumwe za Amerika zemeza ko atamuco wahabaye mu itunganyo ry'amatora kamarampaka yaheruka kuba mu gihugu cy'u Burundi. Mu itangazo ryasohowe kuno wa mbere, Amerika isigura ko naho Leta yemereye abo batavuga rumwe kwiyamamaza bategura ayo matora, hari abakubaguwe bazira ko bahimiriza gutora oya imbere y'amatora no mu kiringo cyo kwiyamamaza nyezina. Ivyo bikaba vyaciye bitera icuka c'ubwoba mu batari bake. Amerika yongerekane gura ko Burundi butemeye ko hari indorerezi imva makungu zizagu kurikirana ayo matora. Muri iryo tangazo, ikindi Leta z'Ubumwe za Amerika zivuga nuko ifise impungenge ko atakindi kamarampaka yari igamije atari uguhindura ivyerekeye ibiringo mukuru w'igihugu wamara ku butegetsi. Inahamagarira umugambwe Sende David De uri ku butegetsi mu Burundi kubahiriza amasezerano ya Pretoria wasinye mu kugira ngo haboneke amasezerano ya Arusha, hama gutyo amasezerano ya Arusha ntagende mazima yongo. Ikindi Amerika ivuga nuko inegura yugarwa ajya maradio ijwi rya Amerika na BBC asamira na ku mirongo FM mu Burundi. Iyo ngingo co kime n'izindi zafatiwe ibindi bimenyesha makuru guhagarika abantu atamitahe gucira imanza abaharanira agateka kazi na muntu ku bwa Amerika bisigura ko atakwisanzura mu gushikiriza ivyumviro vy'abanyagihugu ndetse n'ivya politike bike hari mu Burundi. Inama ya unijeje amahoro n'umutekano ku isi yasavye kuri no wa mbere Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukuraho ingingo ibuza abagira imyerekano mu gihe hategekanijwe amatora mu kwezi kwa 12. ONU isaba yuko umunyekongo wese ashaka gusirikiriza ivyumviro vyiwe biciye mu myerekano yokingirwa kandi akoroherezwa. Muri raporo yo kuwandwi z'ukwezi kwa gatanu, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yasavye Leta ya Kinshasa gukuraho iyo ngingo. Amakuru dukesha itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP avuga ko iyo nama ya ONU ijeje umutekano yongeye isaba impande zerwa n'ibibera muri Congo kubandanya kubahiriza ikirangamisi c'amatora kandi yibutsa ko ari ngombwa ko hafatwa ingingo zihutirwa zo kugarukana icizere muberwa n'ayo matora. Abajeje gutabara mwibahari muri Espagne batangaza ko baraye batabaye abimukira 217 barimo abagore 24 hamwe n'umwana umwe bariko bagerageza kujabukira muri Espagne bari mu bwato 10 bwari buvuye muri Afrika. Kubwishira hamwe OIM rishinzwe kwitaho impunzi n'abimukira, abimukira bagerageza kujabukira muri Espagne bamuka cane cane mu bihugu vya Maroc, Algérie, Guinée, Côte d'Ivoire, Gambie hamwe na Syrie. OIM ivuga ko muri rusangi abantu 635 bamaze gupfa canke bakabura irengero mwibahari Mediterane kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2018. Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 94 n'ibice bitatu mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25 metero 31 metero 41 ku mugoroba tutumvikana kuri metero 19 na metero 22. Turi no ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com live ni kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikaze kandi
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
duhere mu gihugu cy'u Rwanda umucamanza mukuru mu rukiko yongeye gusubiza inyuma urubanza rwa umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara bagirizwa ibyaha byo kugumura abanyagihugu urwo rubanza rwegeje inyuma kuko hari abo umuryango wa Rwigara bari mu mahanga ubutungane busigura ko babwirizwa kuburanishizwa hamwe na bene wabo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa
abari gukora babiri bageze ku rukiko bari muri bisi itwara imfungwa n'abagororwa bari bonyine bari bitwaje amadosiye bifashisha ababurana yari mu bipapuro by'ibara ry'umuhondo mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa mu masura amwenyura bati muraho muraho abi wacu bagenda berekeza ku cyumba cy'urukiko waboshye n'amapingu barinzwe n'abacungangereza uko niko basuhuje abavandimwe babo bagenda babapepera Impaka ndende zongiye kwiharira iburanisha rya none zashingiye ku bavandimwe babaregwa baba hanze y'igihugu. Mugenzi tabitagwiza muri umuna wa Adeline Mukangye Manyirwigaru bi Toronto muri Canada, Saverine Mukangarambu ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Edimo Bushayije bakunze kwita Sacyanwa ba mu Bubiligi na Jean Paul Turayishimiye ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko imyirondoro yabo yatangajwe mu iburanisha riheruka. Ubuno ndeho ubushinjacyaha bwavuze ko butazaho baherereye. Maître Pierre Celestin Buhuru wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara, yabwiye umucamanza ko hari ibyaha bo bunganira bahuriyeho n'abavandimwe babo babaha mu mahanga. Avuga ko bagombye kuba barahamagajwe n'ubushinjacyaha mu buryo bukurikije amategeko cyangwa se abo bunganira bakaburanishwa kwabo. Uyu munyamategeko arasanga ibyemezo urukiko rwazafata byazagira ingaruka kubo bunganira igihe abo bareganwa baba badashoboye kwiregura akabaza niba imihango yibanze kubahamagaza yarubahirijwe Maître Gatera Gashabana bunganira Deline Rwigara nawe arasanga ari ikibazo kuba tabita mugenzi na bagenzi be batatu batarahamagajwe byemewe n'amategeko kandi ubushinjacyaha bukabarega nkabihisha ubutabera Bwana Ndibwami Rugambwa ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko abareganwa nabo kwa Rwigara kugeza ubushinjacyaha butazaho baherereye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo asaba ko ababishinzwe babahamagaza hakurikijwe amategeko ahariko umucamanza akamusaba gusobanura neza uburyo bahamagazwa nk'abihisha ubutabera Bwana Ndibwami ku bushinjacyaha yahise ahindura imvugo avuga ko tabita gwiza na bagenzi batigezwe bakurikiranwa n'ubutabera nyuma ngo babutoroke bityo ko batihisha ubutabera Avuga ko bakurikiranwa nk'abantu inzego z'ubutabera zitazaho baherereye. Maître Buhuru yatsijambo avuga ko ubushinjacyaha butigeze bushakisha abo burega ngo bubabaze kubyaha biremereye bakurikiranyeho. Maître Gashabana nawe asa n'utumva uburyo ubushinjacyaha bwaba bo bakurikiranye nk'abatazwaho baherereye mu gihe bagaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha. Ati mbere yuko bakurikiranwa muri ubwo buryo baba baratanze impapuro zibashakisha bakababura. Ati baravuga ko harimo bamwe bihisha ubutabera ibyo biratera urujijo. Ubushinjacyaha bwasubije ko nta rujijo buteza kuko muri dosiye bubakurikiranye nk'abaraho atazwi. Mbere yuko ajya kwiherera ngo asuzumye impaka z'impande zombi umucamanza yabwiye umushinjacyaha ko hakiri ikibazo cy'amategeko. Yibazaga nawe uburyo abavandimwe ba Diane Rwigara na Deline Rwigara bahamagazwa ahantu hatazwi mu gihe bwa ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha butigeze bubakoraho iperereza. Bwana Faustin Mukunzi nawe ku ruhande rw'ubushinjacyaha yisunze ingingo z'amategeko yasobanuriye urukiko ko umuntu atabonetse ngo abazwe bitatuma adakurikiranwa. Avuga ko iyo bimeze bityo urukiko rufata icyemezo cyo kumutegeka kwitaba mu gihe cy'ukwezi yabura bikagaragara ko yasuzuguye ubutabera. Maître Buhuru yabwiye urukiko ko kuri we yungutse ibyo yitabishya mu iburanisha rya none. Asaba ko urukiko rwazafata icyemezo kuri abo bantu bagakorerwa imenyesha ruhame bakamenya ko hari ikirego kibareba mu rukiko. Mugenzi we Maître Gashabana yahise yakijambo avuga ko mu kirego bigaragara ko harimo umwirondoro w'umwe ubi Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na telefone akoresha akibaza niba nabwo ubushinjacyaha bwisubiraho bukavuga ko butazaho aherereye. Bwana Mukunzi yahise yakijambo abwira urukiko ko aba banyamategeko bitwara nk'abunganira abo bivuga ko bihisha ubutabera kandi mu mvugo ye akibaza niba byemewe n'amategeko ko babunganira. Avuga ko telefone z'uregwa ziri muri dosiye bitari ngombwa ko bazikura kuri nyirubwite. Nimvugo yarakaje bikomeye abunganira bagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara maze babwira umucamanza ko batunganira tabita gwiza na bagenzi be kuko batanabazi. Baravuga ko babamenya ari uko umushinjacyaha atanze ikirego kibarega. Bakavuga ko icyo batsimbarayeho ari uko imihango yakubahirizwa yo kubatumiza. Umwari Diane Shima Rwigara aregwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka ku Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ntabigereho. Ubushinjacyaha bumurega ko mu bo yasinyishije hagaragayemo n'abapfuye. Arega kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka ku biganiro yagiranaga n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye. Ku ruhande rw'uyu munyapolitiki utavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho, avuga ko ibyaha byose aregwa ari bya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigizayo. Nyina umubyara Adeline Rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be ku matelefone baba hanze, barimo murumuna we Tabitha Gwiza bivugwa ko aba i Toronto muri Canada. Mu myiregurire yavuga ko ibiganiro byo kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekererezaga abavandimwe be akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo wa Sinaporo Rwigara mu 2015. Adeline Rwigara yisangiza icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be kuri telefone, ahavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyowe n'abatutsi bamwiciye umugabo mu ntangiriro za 2015, n'ibyaha nawe avuga ko bishingiye kuri politiki. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe babaregwa, abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, abakozi bazimwe muri ambasade mu Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbere kuri ryacitsemo ibice, itangazamakuru, abashinzwe umutekano n'abandi. Nyuma y'amasaha abiri umucamanza yihereye yaje yanzura ko nubwo mugenzi Tabitha Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara, Saverine Mukangarambe, Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyangwa na Jean Paul Turayishimiye bizwi ibihugu baherereyemo, ibyo bwabyo bitavuze ko imyirondoro yabihagije. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko bagomba kuzahamagazwa nk'abantu bitazwa aho baherereye. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ejo ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi naho imvura yari maze imisi irwa yononye ibitari bike harimo amazu y'abatwa mu buseruko bw'ico gihugu ya Bomaguwe. Bamwe mu mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana yagendeye yasanze hari abasigaye baba mu ngundu z'ibitoke bakiyorosa imitoto kukuburaho bararyama. Reka tutege amatwi inkuru yaduteguriye.
Imvura dadusi turiye kwa matsu turara mu ngundu z'ibitoke tuyipfuka imitoto.
Kwanzo naga tujabuka inzuzi zenda kututwara.
Wewe sinziri bana ije ni kugwako.
Aba ni bamwe mu batwa baba ku mitumba ya Gwamvura na Nyarunazi zone Kigamba komine ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Bavuga ko buraro bwabo bwasituwe n'imvura ihitiye. Iyo mitumba ibiri iba ku imiryango y'abatwa irenga gati jana. Iyo mvura ihitiye igwa yatumye buraro bwabo busenyuka nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ya Gwamvura na Nyarunazi.
Imvura dadusi turiye kwa matsu turara mu ngundu z'ibitoke tuyipfuka imitoto. Urabo dukudara niko nimere uko dara niko niri hasi gura na kareta fise ntibadufasha. Atwega batwa bahigwa mvura muri Kigamba ntibadufasha.
Imvura ivanya aho tubaye kubera urabona nk'amazu asanuwe n'amazu make benshi tuba mu nzu z'intuza z'ibyatsi nta buraro bwiza dufise turi bantaho nikora. Nk'ubu inzuzi zaruzuye twari tutunzwe n'iryo bumba. Ibumba turivaniyo inyuma y'imisozi yo mu zabutezi nta bumba turoha ngo tubumbinaga. Naragize ngo baragiye mw'urwo ruzi ubimihana kandi no gutwara n'izo naga tujabuka inzuzi zenda kututwara. None rero twebwe iki n'ikibazo cy'inzara kiraturembeje.
Aha iguye umuntu yaravuze ngo agomba tora asinzire. Wewe usinzire bana ije ni kugwako.
Abo batwa bakaba basaba ifashanyo kubagira neza na leta. Imbeho bararamwo yatumye ubona urubyaro rwabo bategwa n'ingwara zitandukanye uko bivugwa n'uyu mugabo.
Ariho ingwara icitera yakahehera bagakorora gose bakamererwa nabi. Rero n'abantu bakuze twese turafatwa n'iyo ngwara yagahehera kubera imbeho nyinshi.
Izo nzuzi zatumye bamwe mu batwa bahora bijukira umugabo kubumba ibikoresho bitandukanye batagishobora kubumba ku mpamvu tubwirwa no mukenyezi.
Ibumba ntiryoroshye kuronka turagenda kuko naho twahora turikura inzuzi zarahasenyukiye haruzuye. Ugiye hari igihe utahana gutya atanagatoye utahanye ugize amahego utahanye nk'akavuye mu tunagatubiri naho nurashima sigaruganya ati none jewe ndagacana hehe ubundi hoho n'ubundi hoho ndateba ntwagwe kubera beshi hari gihe ucyusanga mbere no kugenda batagiye kubera ubwoba bw'izo nzuzi baburaho bari. Ugiye ubabwihe benyene ati inge nihe ibintu byibumba n'ukuri biratugora gose kugira turironge.
Undi mugabo urutunze imwe mu miryango y'abatwa n'umugabo gucura ariko nawo bavuga ko uno munsi hari ntambamizi zitandukanye zibabuza gukora uwo mwuga.
Umwuga wo gucura twebwe muri twebwe abatwa ubwa mbere basokuru baracura bacuze icyuma cyarakobwa kubera cyari gifite agaciro naho ubu nta gaciro kandi n'aba bantu baje kubishomba ibyuma twahora twikorako babitwara badu te yubgoro ariko umwuga wo gucura ku byukuri ntiwari ugayitse ubu nta byuma turonka ibyuma baguma babishombera ku munzane bica bifata urugendo
aba twavuga ko iyo mibereho mibi barimwo yunyugwa no kubura amatongo yagutse kugira ngo bashobore kurima nk'abandi barundi
kirazo cy'amatongo aha nkuye ari ku zero kuri zero nyine ntarega uharuguru yinyi aho ntarega ni nzira umwashitse gwipikipiki twege amuntu wese arosa akabanza yitonera mu nkuko rababo bana ntibarimigwa kumbati ntibarimigwa kajumba none murabi bigene uri ku zero nkuko yotera inyumba tagatera igitoka gatera ibijumba nagakora kagori cyangwa duharage
bamwe mu batware batuye kuri iyo mitumba babwijwe ijya Amerika ko bagize icegeranyo cy'ingorana bo batwa barimwo bakagishikana hejuru aho bavuga ko bakirindiriye inyishu abo batwa basaba abategetsi bo mushikirangano bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu kubagendera kugira ngo bagire ico babafashije aho mushikirangano bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu tugerageje kubarondera ku telefone ariko ntitwashoboye kubaronka mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Duce tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini kiremesheje na mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura tubwira abatumire bari kumwe n'ivyo bagiye kutuyagira.
Patiri mukuru wa Paroisse Cathédrale Regina Mundi Fupi Felix turabaramukije.
Amahoro.
Ego namwebwe Pasteur Chitegetse Emmanuel umwe mu ndongozi rya Afrika mu gisagara cha Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Wakire na ntaho mvukiye Josephine murongoye ishira hamwe dushire hamwe riharanira gateka k'abakenyezi mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Amahoro cyane.
Ego twibutsa batwumviriza ku ijwi rya Amerika ko tuza kuvuga kubijanye n'ukwahukana. Patiri Fupi Felix Mbega, Ekleziya Katolika iremera ukwahukana?
Ukwahukana muri Ekleziya Katolika ntikubaho. Iryo jambo ntirivugwa. Iyo rivuzwe naho rivugwa kuri ivyo nyene byananiranye, novuga ntivyamaze guca iruhande iki jambo ry'Imana rivuga. Kuko ijambo ry'Imana riravyihaniza. Mbere mu ijambo ry'Imana no munyigisho ya Ekleziya, iyo abantu bubakanye barasezerana neza kandi bakabibwirwa yuko bagize amasezerano imbere y'Imana, ari amasezerano adasubirwamwo. Kuko atari amasezerano y'abantu gusa, n'amasezerano ashingiye mu isezerano rikuru Imana yagiranye n'abantu. Iryo sezerano rero naryo riradusumba, riraturuta. Kuko ubugeni rukristo si hagati y'umuntu y'umugabo n'umugore gusa, haba harimwo n'Imana. Imana nayo ni rudasumbwa kandi Imana yamaho. Iti Imana ivuze ntiyisubirako. Abantu birashobora gushika akabingorane mu rugo, birashobora gushika nuko mbere botandukana, ariko ntibasambure burundu. Kuko tuzi ko ari ikigongwe, kuko tuzi ko iminsi yose naho umuntu yokomereka hariho uburyo gusubira kumwungira umutima abantu bagasubiza hamwe.
Ego Pasteur Chitegetse mwebwe namwe muvuga ururimi rumwe na patiri hano, yuko ukwahukana mutakwemera namwe misengero, nta gihe na kimwe mushaka kuvuga muti aba bantu barakwiye kwahukana?
Dufatiye ku ijambo ry'Imana, tugafatira guhera ku irema ry'umuntu, yuko Imana yabaremye bari uburyo bubiri, ikarema umugabo ikarema n'umugore, abo ikabaha kubana ubuzima butagira gutandukana. Ijambo ry'Imana nta na hamwe ryerekana yuko abubakanye bavana.
Makosa ashobora gukogwa umwe agakorera ikosa uwo bubakanye, mwebwe mukavuga muti abantu bari kwiye kuvana bagatandukana?
Kuvuze kuri amakosa abaho, abantu babana bakoneye amakosa, ariko kandi ijambo ry'Imana rirerekana iyo habaye amakosa ko ntashobora gukosorwa. Kuko nico gituma hariho imbabazi.
Ego reka twumve uno mufasoni ntawumvukiye Josephine ica bivuga ko asanzwe arongoyishira hamwe riharanira gateka k'abakenyezi, mwe bwimuvuga ku kiga Josephine?
Ego nkuko aba bakozi b'Imana babivuze, ukwahukana mu bisanzwe ni kintu kiza arakaga mu muryango canke mu idini, kuko ni idini babasambuye idini mugabo uko iri dina rihari. Jewe mvuga ivyo mpora mbona, nimfatiye kuvyo nama mbonaho mu mibano y'abantu, je mpora mbona bahukana. Sinzi rero ko ivyo onye babo bantu bataba bari mu madini, kandi nibaza ko baba bari mu madini kuko hari habo duhora tubona baba baraganye, hanyuma bigashobora kwanka bikanka rwose bagatinda bakavana. Ibyo rero ndavye ibyo aho ngeza amaso mpa ndabibona, kandi sanzwe ndo mu mashyirahamwe. Yego arabaga teka k'abakenyezi, hari n'abahora baza bakatwiganira yuko vyanze vyanze mugana tu turagerageza guhanura mugabo vyanze turagera tuti none hako mupfa n'ikibano mucica.
Yego Ego pati. Iyo abo bantu cyase ko babana nkuko numufaso nagiye kubivuga bakavana mwebwe musigamo bakira gute baronka kibanze kiye muri ekerezi.
Abantu bahukanye bari mu bigwi byinshi. Hariho abo byanka kanka bikanka ko bahuza cyangwa ugasanga hari umwe atubahiriza mugenzi we gushika no kurugero rwaho yoshobora kumusesekariza n'ubuzima mbere no kwica birabaho biramaze gushika aho abubakanye umwe yica uwundi cyangwa akamukubita akamuvunagura hariho rero abatandukana urugero rwa mbere gutandukana gusa umwe akava mu rugo akaja kuba handi uwundi akabukwiwe
kukiringo kanaka
nta kiringo kibaho ni bimwe pasteur avuze abantu birashika ko bashwana no mu kirundi bavuga ngo ntazibana zidakubitana amahembe mugabe iyo mushwanye iminsi yose ntibisigura yuko muca mugumuko hakaba n'urugero rwa kabiri rw'abantu batandukana bagaca bagenda bagasambura imbere y'amategeko no kuvuga bagasinya ibyo bita divorce
abo nyene bashize ku gikumu muca musigamo bakira gute kuko nibo bahukanye by'ukuri
nkinge ndabigaruka hakaba urugero rwa gatatu hariho ubishyira ku gikumu ko batandukanye ivyo muga bibera muri commune cyanke muri mayor imbere y'amategeko y'igihugu kuko muri ecclesia ntibikunda agaca afatana n'uwundi agacagira uwundi bugeni abo bita le divorce romarié uwo rero agize ubugeni n'uwundi muntu umwe bahorana agasigara ari wenyine cyanke nawe agahava yubakana n'uwundi abo bose bujya muri ecclesia sico kimwe ikamera yo kubambere ko abantu gashobora gucamwe bagatata umwe uwo munsi ntarare mu nzu birashika mbere bagatandukana n'iminsi itari miki mugabo batashize ku gikumu ko batandukanye burundu abo rero iyo bishitse uwo muntu araza akabimenyesha mu muryango w'abakristo muri ecclesia akavuga situation arimwo hanyuma bakabiraba bakagirageza kubafasha gusubiza hamwe hari gihe bidaca bikunda ubwo nyine uyo rero aguma ari umwana w'Imana aguma ari umukristo nk'abandi aronka amasakramentu yose iyo yaje akabimenyesha akerekana yuko ivyo vyashitse bitavuye kuri we nta kintu na kimwe muri ecclesia twe tumutangira ko mugabo wahohoteye uwundi atigaye namwe muravyumva yuko benuyo nka twebwe iwacu nasubira gusangira kuko nk'umuntu yirukanye umugore uko nyene mu bisanzwe ntasubira gusangira ntikibuza kwaza mu isengero ntikibuza kwaguma ari umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo mugabo n'umwigishwa w'ikigaba
ntaronka amasakramenti
hanyuma akaba urugero rwa kabiri abashyira ku gikumu aburumva bavyemanze abo rero bakoze igikogwa kijanye n'amategeko cyo gusambura urugo kiza nuvuga nti gihushanye n'ico bemeye ka bukiriso kuko urumva bo babigize mu ikomine mugabo ntibibutse byasakramentu bahabwa imbere y'Imana mu by'ukuri bibagiye Imana bibagiye kuvugena ibwabo iryo jambo bavuze barivugiye imbere y'Imana kandi iryo jambo rirahaba n'Imana nyine ubwayo uje ubugenera ukiriso si babiri gusa ni babiri muga harimo n'Imana mugire buri mu Imana ugakora igikorwa nk'ico cyo gushira ku gikumu kusambuye ubukoze igikorwa giza gusambura gihushana n'ico umukristo yabwiriza kugendera muri cyo gihe rero abo bose mu by'ukuri ntibasubira kuronka amasakramentu muri Ecclesia Catholique ntibasubira gusangira
nibishoboka ko hari umwe aba yarenganijwe cyangwa abagiye ahunga ni mwe muvuga ko ikiga
ivyo ni bimwe umuntu acaraba agasuzuma mugabo urinze ugenda ukavyemeza no kuvuga ko wewe nyene rya jambo bavuga imbere y'Imana uhejeje gukora igikorwa kirisambura nagifuge mu gifaransa uhejeje gupoza un acte juridique akabara ba gatatu nteze aba rero bobo yahukana agacaja kurongorwa handi uyo we urumva abateye indi ntambwe imbere kuko uyo acatuma nuwo bahanuye ngo basubize hamwe bigorana gusumba kuko yamaze gufatana n'uwundi bakavyara abana no kuvuga yamaze ndakivuga mu gifaransa kwangaja uwundi muntu abo rero baratugora cyane kuko baba bakoze igikogwa kizogora cyane gusubira inyuma ubuzima bwabo buba buri mu gihushane n'ijambo bavuze imbere y'Imana kuko ubwo bugeni bwa kabiri cyangwa bwa gatatu ntibabuzana mu isengero kuko ntibwakirwa nteraheza
muri tumuhe ijambo Josephine ngafise icagira bivuge ko mwebwe muvyakira gute gihe habaye kwahukana imbere y'amategeko hakaba ariho nk'uwari karahunga nk'urupfu nk'uko patiri yavuze ati umuntu ashobora kubangamirwa mu rugo kugeza aho n'amagara yiwe ashobora kwasigara igihe umuntu nk'uwo yahukanye ko akavuga ko atemerewe gusubira mu masakaramentu
ibyo bintu bavuze biranahari kandi biragwiriye no baha nk'akarorero umugabo yigeze guca amaboko
umukenyezi wiwe aho rero nibaza yuko emwe biragoye aba yabonye urupfu ingene ushobora kumubwira ngo kumubana n'urupfu yakize yamaboko ntacyo gikora yamwasa gikora akifasha utuntu mu rugo ikimuga nico yokunda aho onye tugiye tuti vyanse n'ukuri tandukana kandi tugasaba nabajejwe amaikwite abo bantu reka barakeneye ibigongo reka nta none hari umuntu atagira igihe kikonga gisafi none iyo umuntu abanye n'inzovu je nivyo namye mvuga ugasanga wagiye kugikoko kikurya none ugume kurya ubuzima bwawe bwose cyanke nabana ntuje kuja ahantu hatekanye ngo barere barere runtu ico gikoko gihunge gihungishe nabana twebwe ahubwo twagira tuti baba bakwe nkuko yabivuze yuko bihweza ingene biba byagiye birashika nibaza nabo bantu rero bafashwe gucyo bamerewe nabi gucyo ko bogenda bakumvirizwa kuko ntibabaze kuguma muri ryabanga basezerana imana baba byankishijwe haba hari intamba mikomeye cyane aho umuntu akwa kubura n'ubuzima aho umuntu aburagizwa rero naje ndumuntu n'ukuri kandi yubaha amabwiriza y'Imana umugabo jewe nagira nti abo bantu bakumvirizwa kandi bakagenda hariya bakavyiga ndazi yuko bahejuru bakarabati aba bantu twobagira gutya bakabareka bashowe kubura n'uwundi muntu babona yuko bashaka guhuza kuko ubuzima ntibabuheze bakasubira kubana kandi ro Kristo
kandi bakabakira
amasate ni gisabo turiko turasa kuko babahuye n'inzoka n'inzovu iki bibajya
ego si uko abuze pastori ati ahubwo mwamukuye kucamo bagira ikigongwe mukabakira bakaguma mu isengero ibyavuze umva bidakwiriye koko mushira mu ngiro
cyukuri uyu mfasoni Josephine ivyavuze umuntu abona ibiba umuntu abagowe kuko kenshi bikurikana ingorane nyinshi ibivyo kwahukana umuntu yo vyiyumvira ko byo bavyiza akabakira akabasubiza mu bikorwa akabarekera uburenganzira ariko uravye ko ijambo ry'Imana rivuga ku mubano wabubakanye nikintu nuko navuze mu France avuga porte gifise ahantu kigera kure ku buryo bw'uko atari ngingo y'umupastori cyanke umwungere paruwasi cyanke diocese gufata ingingo yuko uwo muntu yo musubiza akamurekera akabandanya afise uburenganzira ngo yahorana kubera yuko umuryango ugiye kuraba niwo rufatiro rw'ibintu byose ku isi umuryango ni urufatiro rw'ishengero umuryango ni urufatiro rw'igihugu mu by'ukuri imiryango isambutse isi bisambutse n'ishengero risambutse nibaza ko kutunganya neza umuryango niyo angaje manini nibwo nico gikoga kinini uburyo umuntu afise ku isi
n'abaciriyemo uko kuntu mumva yuko bakwiriye kuguma mu rugo kugira izo ngaruka zose ntizibabeko nta kuntu mumve ko bishobora kuba birimwo mu bituma amabi agwira abakenyezi bakoregwa canke nimba n'abagabo bayakoregwa ariko ahanyene twumva yakoregwa abakenyezi nimumve ko mishobora kuba amasengero ashobora kuba mubifisemo uruhara yuko amabi ashobora kugwira bubakanye nimba mubabwira ko bakwiye kugumamwo bakagumana n'ivyo bikoko nimba umwari yabaye igikoko umugani wa Josephine icyo gikoko ikabandanya kimujya
nkuko muvuze reka mpere kuri iki nuko amabi arakoregwa abakenyezi nibyo ariko kandi arakoregwa n'abagabo kuko nimba bishika umugabo akaba mubi birashika n'umukenyezi akaba mubi akabikigaba akagorana mu rugo hanyuma ikigira kabiri mu mashengero sukuboha umuntu ngo tumubohere ku muntu akamugirira nabi ahubwo amashengero arafasha mu guhanura no mu kwigisha kugira ngo abantu batahure uko bakwiye kubana kuko kenshi bagihitamo kubana kubakana nta numwe abayiteze ko bizomera gutyo birahinduka rero kenshi ico gituma bihinduka nico amashengero yitwarika gukora kugira ngo ibituma ho bimpinduka zibambi bigabanuke nico gituma haba kwigisha abantu
kumbetse bigaruka ko kuri ibyo bijanye n'icyo kogwa kugira ngo nyene mu gukinga ingo ntisambuke ko muri mwese nta numwe ashigikiye ko urugo rusambuka kwavuze ko no mategeko navyo nyene babanza kubiteba ko reka tubashimire patiri mukuru wa Paroisse Cathédrale Regina Mundi Fupi Felix turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ndabashimiye namwe mwadutumiye
Pasteur Chitegetse Emmanuel umwe mu ndongozi rya Afrika bu mugisagara ca Bujumbura namwe mbi turabakengurukiye
murakoze cyane kama koze kudutumira
ego ntawumvukiye Josephine murongoye ishirahamwe ry'abakenyezi dushirahamwe riharanira gateka k'abakenyezi hano mu gisagara ca Bujumbura namwe mbi turabakengurukiye
ego naje ndabakengurukiye eka mbere nimwagira gutegura n'ico kokwa mengo notere
ego murakoze twibutse abatwumviriza aho mariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga kubijanye n'ukwahukana Diane Ndose narindemesheje kino kiganiro ndabakengurukiye
Diane Ndose nawe urakoze Diane nahaze twari kumwe nanje ndayifurize kugira umunsi mwiza n'abadufashije muhinga bw'ivyuma